Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abayobozi b'amashyaka barasaba koroherezwa gukoresha amanama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze.
Uwo ni umwe mu bayoboye amashyaka atavuga rumwe na leta mu ntara ya Kirundo, avuga ko hakiri ibibazo mu gutegura amanama.
Je na jewe sio kujenga kujenga inama kumutumba na kuyi mukuru mutu mugamba na kuyi mstane mugamba mstane na jaya kuyi mukuru mutu mchanya kuyi asiyo kuto zone akuyi mukuru mutu wewe sio baka wewe wewe mugamba mwa kwa tajenga kujenga kujenga inama haria mukuru mutu matavizi.
Wanawe ni Aletriberi Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, asubiza bimwe mu bibazo yabajijwe n'abayoboye amashyaka muri iyo ntara. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere ndetse n'ikiganiro muri Kirukuri turabibagezaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu avugwa kuri isaha, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abayoboye amashyaka basaba leta koroherezwa igihe bashatse gutegura inama ku mitumba. Ibyo babivuze kuri uyu wa kane mu nama bagiranye na buramatari w'intara ya Kirundo. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze muri iyo ntara ya Kirundo.
Inama buramatari w'intara ya Kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yarifite intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusangi na cyane cyane muri politiki. Alain Sabere Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, arishimira ko umwaka w'2018 ugiye kurangira icuka rikiza muri politiki mu ntara arongoye. Arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro yagenze.
Tugiye kubiraba ahanini tubona ko ku bijyanye n'imigambwe mwe yose yitwaye neza, amatora yageze neza kuko nawe kabaye ku ntega. Si kuvuga yuko mugambwe yucanye wagiye gutera undi mugambwe, tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika, abantu bagashyuha amaraso agashyuha bivanyemo na imamamu n'imyaka cyane bivanye n'umutwe wabo, ugasanga harabuze kwihangana, ugasanga hageze aho abantu bashobora kugwana. Ariko muri make mu ntara yose zaba zagenze neza, tuyavye kungene muri imyaka amatora yahora agenda.
Ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni gusaba inama ku banyamigambwe. Avuga ko abasabye inama bose bazikoze mwituze, aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze. Kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko umengo turiko turaburabuzwa.
Hejuru bikagenda neza, ariko umugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze. Ntacangira ko mbaza yuko iyo bamenyeshe inzego zo hejuru ko ufite inama runaka ku mutumba runaka, ko n'umukuru w'umutumba nawe nyine umenyesha ukamuha icyanditse, kuko hari gusanga ku mutumba bitashe bigenda neza.
Buramatari w'intara ya Kirundo arabagira inama yuko byokogwa kugira bigende neza.
Je na jewe sio kugenda kugisha inama ku mutumba nta kuyu mukuru w'umutumba petete mwanya asinda mu gandire gitema mugamba na kuyu mstane mugamba mstane na jaya kuyu mukuru w'umutumba cyanya kugisha kuto zone akabwira mukuru w'umutumba wewe sio baka wewe wewe urongo mugamba yo kwa tajenda za kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi. Gusa zo mwe kwa imunyeshije yakwanyinyi nako bituma ni byiza byo kwandika yabandise kwamenyesha. Naye tubona uyu muntu yaduhaye kopi y'umukuru w'umutumba wa bwanse ko abanyamuganga bagira inama kandi tangwane zabo, kuko ntangwane byema abanyamigambo muteje ngaha mu ntara.
Uyu munyapolitike hari kindi asaba ko cyokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya Kirundo.
Hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye muri uyu mukino duhejeje ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuzaratorerwa imitaya gasakisaki itabaho sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko muje kuba kuburagizanya bitarimo hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati yo umwongera kubiswe intama ziri zishaziruka hamwe mu haduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo bikorwa bibandanye
mutabaza ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibutoranya ico umuntu ari
igihe cyacyo cyose ubutungane bukora igihe cyacyo cyose bataravye amatora murazi yuko hazabwo ufata mu gihe ndumukuru w'umugambwe ngo prochier cyaje ngo peje naho yiri ko sabona ntumako ngo cyanganye cyese oya aragutuba ko yena ho urumukuru w'umugambwe gute naho ba uri ahubwo we irinde kugwa muri aya makosa atuma bagutumako wirinde ushaka gushamirana ute abajamba dakenewe cyane mabi n'ibindi n'ibindi kandi ho ubutungane buzoguma bukora
abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intera ya Kirundo akavuga ko mwe niyo myerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwafashe umwanzuro wo gufunga by'agateganyo iminsi 30 umunyamakuru Focus Ndayizeye na bagenzi be 12 mumbabari ni Focus Ndayizera arashinjwa gukorana n'amashyaka arwanya leta y'u Rwanda akorera hanze y'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Asumta Kabore
mu gihe cya saa 8 n'igice bw'umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bari bageze mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abacamanza bavuze ko bahisemo gutira icyumba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko aho bakorera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ari hato hatari gukwirwa abantu benshi bari baje kumva isomwa ry'urubanza umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be binjiye mu cyumba cy'urukiko bambaye imyenda yabo isanzwe bose bambaye kambambiri mu cyumba cy'urukiko harimo abo mu miryango y'abaregwa rw'umunyamakuru wahoze akorera Radio BBC y'Abongereza mu cyumba cy'urukiko hari haje nyina umubyara bashikiwe ndetse n'umugore we mu baregwa bose hari abavandimwe babo baje kumva imyanzuro y'urukiko dore ko urubanza rwabereye mu muhezo nubwo uru rubanza rwaburanishijwe mu muhezo itangazamakuru ndetse nabo mu muryango babujijwe kwinjira mu isomwa nibwo bwa mbere humvikanye mu buryo burambuye icyo umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bakurikiranywe umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yagiye agirana ibiganiro kuri telefone n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga uherutse gutoroka gereza ya Mpanga urukiko rukaba rwavuze ko ubu aherereye mu gihugu cya Mozambique umucamanza yavuze ko Ntamuhanga Cassien yagiye agirana ibi biganiro na Ndayizera ndetse n'iritsinda rinini ryashyizweho rigamije gukora ibikorwa by'iterabwoba umucamanza yavuze ko Ntamuhanga yasabye Focus Ndayizera ko yashaka abantu bakora ibisasu bizaterwa ahantu hanyuranye harimo ibikorwa remezo kwikubitira ibyo bisasu byari guterwa ku bigega bya esansi ku byuma by'amashanyarazi byari guterwa Nyabugogo ndetse no ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara umucamanza yavuze ko abaregwa bose babajijwe bemera icyaha ndetse bavuga ko bari kumara gutera ibyo bisasu bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda umucamanza yavuze ko muri iri tsinda harimo n'abashakaga kujya mu gihugu cya Uganda kwinjira mu gisirikare cya Ntamuhanga kirwanya leta y'u Rwanda umucamanza yavuze ko abaregwa bari bemerewe na Ntamuhanga kasi ya amadolari 2,500 ariko bafashwe maze kuboherereza 570 yo kuba batangiye urukiko rwavuze ko abaregwa bose bemeye icyaha kandi bakagisabira imbabazi ndetse bagasaba ko bafungurwa bagakomeza gukurikiranwa bari hanze umucamanza yavuze ko abaregwa bose hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha kuri Focus Ndayizera umucamanza yavuze ko yemerera icyaha ko yavuganye na Cassien Ntamuhanga inshuro eshatu kandi ko ariwe wakiriye izi ntambi bagombaga guturitsa aho bari bagiye bahitamo hirya no hino mu gihugu umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yafatanywe izo ntambi azishyiriye mugenzi we bari kumwe muri uwo mugambi witwa Karangwa umucamanza yanavuze ko hari ibiganiro Focus Ndayizera yagiranye na Ntamuhanga kuri WhatsApp nubwo umucamanza yavuze ko mu iburanishwa ryabereye mu muhezo Focus yemeye byose aregwa avuga ko yasabye imbabazi inzego zose z'ubuyobozi ko yari yashowe mu bikorwa by'ubugome byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda umucamanza akavuga ko nubwo yasabye imbabazi ariko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome Ndayizera kimwe na bagenzi be basaba ko barekurwa bagakurikirana bari hanze kuko bataruhije urukiko bemeye ibyaha mbere banavuga ko baramuse bari hanze bafashe ubutabera gukomeza gushakisha n'abandi bakiri hanze bagafatwa nubwo baregwa uko ari 13 umucamanza yavuze ko koko bemeye ibyaha mu iburanishwa ryabereye mu muyezo ndetse bagagisabira n'imbabazi. Umucamanza yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome ko baramutse barekuwe bashobora gukomeza umugambi wabo mubisha. Umucamanza yanzuye ko abaregwa bose baguma muri gereza iminsi 30. Abaregwa babwiye ko bafite iminsi 5 yo kujurira nubwo nta numwe wigeze avuga ko azajurira. Umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa bose bavuka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bivugwa ko bose ko ari 13 basanzwe baziranye na Cassien Ntamuhanga, bamwe biganye mu mashuri abanza abandi bakaba bari baturanye ku musozi. Muvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Mbabazi Modeste yari yavuze ko ibi byaha Ndayizera akurikiranyweho by'iterabwoba biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asubiye Ijwi rya Amerika i Kigali.
Yavuye bigenda gute?
Amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye ibuvunyi.
Ari, none wasake yagutayizana ngo ndayiteke.
Wapi? Inde itwara mu ntoki.
Nyamba wibake ko tugenda ni modoka. Nzo ndaguhetse kuri moto. Uronye ninge nufata na sakamea.
Ndi yaranje akifate omeya.
Dada na masakamea anyugabasha. None?
Mwe bitavyo mwomenya ni byacu.
Oya navyo twomenya nyene.
Sekera niko gari ho sha twigende. Ko nuna kugiye.
Turagenda ntugiye kibazo. Uri kumwe na mwa.
Yo, ene no kuri kwimana sezeje yageze
tsara. Bari rura tanguye. Sekana. None gahise. Cene ubizi ngene ntwara moto.
Se
va nyita pilote international.
Wewe
kuzuonye nakije moto je mwa. Duhaguruze tuzuba dushitsira usange.
Nawe moto yahura yishipa. Kamane. Aba ngira si moto ni ndege.
Isha ni ndege gira hasi. Tuye mirasha.
Ekeri.
Ahubwo.
Sa?
Nawe tukomba duta. Je numvumengo.
Nibiki kamwa.
Ndumengo sino tana suye kugerageza nkuvugana n'urya musaza watibere.
None gashaka mwampi. Ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye ko byahavuye bihera ukuntu.
Kirasubiye namuhenda henda polepole kirayobimbwira. Nirwa burya abantu iyo bayatse bakavugana bukeweke. Ariko iyo gira icambyi.
Sa.
Eh?
Antuka jewe.
Yerega yise urya musaza watibere niwe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbwiye. Naone nzoro nkambira ukuri.
Erega ndavyumva mwa. Kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva.
Hanyuma kandi nkubu bihitse na wagafata abimbwiye bizoba bihetse. Nta kuri nzopamenya.
Chamwa, ndavyumva kutorohewe. Si utukora yamaze kwizera cyane kurya musaza wazibira azoguha umuco. Ngo nyene warabonye ko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze.
None gasharise mbere nagerageje. Ubu rero byose mbere.
Oya suguhe bashamba. Suguhe none gashamwa mpi kuba kubwiye kurya musaza wazibira mu mutwe bitameze neza. Kubera ingorane yaciyemo mu ntambara. Yugisha kugiye hoho wumenya gute ko ari ukuri.
Mugabo nipyo.
None waho nyene ntavyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe. Deka tugende tubandanye ducukura muri zirya dosiye twakuye muri tasi vise peut-être hari naho nawe wokuramo umuco
urira moto twigire sha izabu ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye
yo tatinyira mwami ndinyira mwami
telefone yawe
yibigiye kuri tasi vise
oya
Very challenging.
Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very challenging. Very
Ama kwa rizi senga. Puna vzawe.
Chama kusa tuwe.
Hemwe. Icyo cyumviro gicikiritwe mu mucumba gute. Emwe jewa kubganja minumba mengo. Eh. Karibu muhe. Erego sande tukira dutangure.
Murarinda. Yego ugatangura inama ntari.
Harabanya bugo bari bacikiritse cyumviro cyuko. Uyu munsi twobanza tukareka gatonya vijya muri mawaranduwe. Kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe nabandi twaciyemo. Ane ubyumva gutega muhe. Icyo cyumviro uragishigikiye
akira ngo nibindi byumbyire
urabitereza
ko giye ntokwigira mpuzi byumviro n'abanyabugucira
bugabo
ntacho ndapfa kumviriza
erega nubundi muhehe ntidutegereza guhuza byumviro twese igikuru nuko umwe wese yo kubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo
ntacyo muhehe ndumva ejo muri kwatera intambwe reka rero tubane tuganira yego ijambo ni ryo wese ibafise icyo yifuza gushikiriza abandi yego nora ndabona ko yahagurutse Nora fati jambo.
Asante, jambo tena.
Mahola.
Sasa njewe, nubise ndashaka kubabwira ingorane twa huye muri famiye.
Yego.
Ngorane nyabaki.
Wenye wajui.
Duhane jambo,
Ndiyo, wenye wajui, jewe ndifuvi. Sipise papa.
Kwa abu nina papa wa ufisa?
Wapi yarafuye kera. Sasa papa yari muru. Roze kabambe kabisa. Ye mwenyewe ndio alikuwa na bateau a moteur hapa musure Jean Zima.
Kishime kiwe, unkufi shika food.
Sasa niwe yatanga imboga irusangi na mugereku.
Kishime.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tukini njilize, kanda mungu, ananjambe.
Mune sikilize. Sasa wenzake wavuvi wa Rusangi wakaanza kumsikia
wivu.
Batangura
kumvira
indigo.
Umfisha gafundi.
Ngo yabatwaye isoko.
Umfa rero bwa bubeshi bwa nyamukuchira.
Na wandelea. Sasa umuntu umwe alingia mumai. Agaruti maiti.
Tue mungu aji.
Abatuma bavuya hakuja Rusangi bashe kumwiba kwato. Bacha bamuta mumazi
akakufa. Bwabudi nuko byake.
Papa akishakufa jewe na mama nabo tuvukana. Turishi mubaya sana. Baraturukanye mu nzu twari dupanze kubera na mara yo kuriha ration hakuna badogo yangu baraye bayishure sasa paka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri hatukujua hata verite hata moya twarindiriye ubutungane nitwabubonye
no twari tuzi ko washikiwe n'ingorane nk'izo kubera abanyarusanga iwacu
sikia funderi nao papa abamwishe bavuye iwanyu ndabagiriza mwebwe hapana vraiment Si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe. Lakini sio tu tunataka ukweli. Tumanya ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo.
Mbebash. Baba hungu bari mwe ya pozisyo. Mkau menga jiro yosa kaya kachanye.
Hagrafunye.
Nijewe
ni kaka
huni.
ndombura cuka inka peto kabisa
kwati naroroshye nguwe urabona izombo kuri kurapisha ubusa va muri bajya bageseru ze tuguhe mikaraje udufashe kugwanya urugamba ngo kwiganzura
kare kare kashari kare kesha
mugabo namwe mwaripa
usha ubu ntibyoroshye nguwe
eka
ibuka ho twahora kubara twirutse ko duce turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi
marabe neza abagabo murabona ko atari kure y'ibarabara rikibupfu
ubivuze nkubizi nubone turacyari ko turabe nyine tuyasara neza
erega ntagahe ngo baduhashe abaguma batwiruka
natwe nta n'ibikoresho bikwiye dufise
kuva mutamagita hunze
sha ibintu biracumbagira sino kubeshe
urazi ko ariwe yakora duha uburyo none nagira muho mutamaraja naza kubaraba abagabo
wapi yabanje kwita mufura wangu
none uriho gute
sha ndakubwiye
irusange mwanda yope kare kare ka muhungu reka n'ubugesera mutama twarabandanje dukorana jara mpamije ku telefone
wewe
bandanye wopera kujya nyine mugabo muhunza iraho ndiko rigira intwara gatwe mwishwanje mutama nawe yari ikinjuriye
ninde wa muhungu nanje none ushaka yerekane amurume
ndabyumva mugabo jewe natanguye kubona ko ibintu bya mugabo ari karatujanamwe ari danje mwishwa
danje gute
danje
danje gute
none ka muhungu nkajewe ko bigira bintu yakurukana igipozi genzo gihungira hehe
wakinjuru tufata muheto
mama
ugumye hari barakuruma nakazi kawe
sha ishamba nararikiyemo narizi nishwa
zobambi haya kwitogo bazopfuma
bakindaho
ndakuhira aha twebwe rero ko turi ngaha imbehe irarutaragaza nta matongo twari dufise cyangwa ubaza ko tutatwifuza kuba mudacu ariko ntacoshe ndakubwira turaje ko turi kumwe n'umugabo mutama wacu giti n'intare azohadukura vuba cyane turataha kandi tuzotaha n'insinzi ndetse ndakubwira
ahubwo jewe mbona umenga ibyo urya mugabo twari dukwiye kubyitondera bukebuke tukaraba neza wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabi tuzohava dusanga ariko araduhenda ngo tuba turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe twari dukwiye kuraba tukamubya inyuma ataraduta mu rudubi
tumuve
inyuma nyine tumuve inyuma
ale ko tumuhindiri
no ibyo uruhozi zatinje imbere y'ubwo ni umutsi yasatse muhe ntababonye igeze sha ibi nyine ni biki kumenga usihure kandi kuva cyagiye tuva mu nama ukuntu umeze ukuntu wewe wapi wapi ntibishoboka uriya ntibishoboka ibi ngibi bidashoboka uriya ntibishoboka none nka birya bintu ntura yapfutse ntushobora kuba ari byo ntibasha muhire ntubone yari byari gutinda akabisha ibintu nka birya kuri papa wiwe reka kumukina sha nyine byo ba kuri fundi ndakubwire ahohoho ngo bari urutubi urutubi none ugomba umbwire ko muhire ariho buba barantenzereye fundi jewe ibyo nakutse numva muhira ndakurahiye n'ibindi mugabo siwe wenyine none gafundi wewe ntabyo nzi ko twakuze batubwira ko ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera ku mwihi wacu rusange ngo bakiba ubwato bakagenda bise n'abantu nabyo nibyo nahora numva n'ibijya nura yapfutse wumva byoba byugute ari hamwe byoba ari byo hoho fundi byose byoca bicangana hewe mbega mukama w'ikigo twoca dufate iki tukare kiki ka mukama wacu we ubwo jewe byanga byakenge wa muhungu gute tuzohava dusanga w'abatama bacu baradubeshe mbega gute
Nete na nete tutosanga kaisa kiti hawaye hamukarele hakateba nyusangi hamanyabuko nama nyamukeriko batike zibaka tugiru hukari
heko
hewe
kwa atubeshi reero
bila shoboka kwa atubeshi hauku tugira nezo ukwinu jagenze goto menyukuri bagu mnyekusa batu ugani za mkwako atubisha kwa ngora nezo zawaye hamukarele ngozatewe nama nyabuko
heko
Kano, come back, Jenny.
I don't know
what time. You're in the corner. You're in Golan and Hassi. You're a man. Come on, no one. You're not told me what
to do now for town. Grab that.
Come back
to me. Come back to me. Who can't wait about the way you
wish?
I'm not afraid of that. Twink it, whatever I see. Aba nyabu go twenge takiba dukoreje
nico gituma rero
bijya
nora tusabi kanije cyari bika kutubera cinko ego tugatahura ko bwa bundi amazi yabaye hamukarere cyadukoze ko twese abanyabu go n'abanyarusange kandi amabi yose uko yagiye arakurikira tubira de neza twosanga twese tubifuse mu ruhara
Barakoze bagenzi bacu bo muri La Benevolencia batugejejeho inkinamico muri Kirukuri kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kwa mwaduteza amatwi dushimire ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Almas Karara wegeranije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeza mu gihe rwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika